nzamba
nzambira samirana
amakuru na signorine Mijimbere.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo ya 2027 ndamukiza umwaka wa 2023 miriwe nshuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turabahaye ikaze mu makuru twateguye kubashikiriza nayo za kubagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umuryango w'umunywanyi w'umugambwe SNL muri commune Ntega urasaba ko uwabo yahagaritswe atogirirwa nabi kandi bakamenyeshwa afungiwe kugira babaze icaha yakoze. Umugwa mukuru w'intara ya Muyinga uharugwamo abana barenga amajana abiri kandi ico gitigiri kikabandanya ciyongera bikaba birajishinga abategetsi b'iyo ntara bakabona ko abavyeyi bakwiye kugira uruhara mu gutora inyishu y'ico kibazo. Maraza kumva avugwa mu gisata c'indero mu ntara ya Cankuzo aho umuyobozi w'indero asabwa guhagarika gutoza amafaranga abavyeyi kandi abigisha batabona ico ayo mafaranga akora akanatunganya neza ibijanye no gucungera ibibazo musangwe kaze mukanya n'idonito.
Inzamba
ndasubiye kubaha ikaze. Umunywanyi w'umugambwe SNL wo muri commune Ntega mu ntara ya Kirundo kuri uno wa kabiri yarafashwe n'inyamiramabi ariko gushika ubu aho mu muryango wiwe ntibaziyo yajanywe gufungirwa barasaba ko uwabo atogirirwa nabi. Iyi nkuru twayiteguriwe na Eddie Claude Nininahazwe.
Amakuru ava mu begereye umuryango uwo mutama azwi ku izina rya Ngiye Gushengera Melchiade atumenyesha ko uyo mutama yahamagawe n'uwitwa Ntirampe basanzwe ari mbonerakure amubarira ko agiye kumugurira urwagwa hari igihe cy'isaha zitandatu z'umutaga. Ayo makuru akabandanya avuga ko yatwawe n'imodoka ya Solistar Kirundo irimwo inyamiramabi yo muri commune Ntega n'umukuru w'imbonerakure muri zone Ntega yitwa Manario Jean Claude. Abo mu muryango bakavuga ko barondeye mu busho bwose bwo mu Kirundo barabura kandi batazi icyo wabo ari karazira.
Karandanya mu busho kuri teri ya Kirundo no ku isentare kamubura ikiramenyera ahantu abagiye kumupfungi kuko abonye imodoka imutwara ukimujyanye mu Kirundo. Agasaba ko ubutungane bwokora umuntu ntafatwa afungwa atazi icyo azira kanamatohoza ataba yabashinaka yagerezwa iki nta mutahe aba wasohowe ngo nakaje kwisigura. Tubona rero ko ubutungane bwokora kuko haba dushyiramo ko harimo n'imva za politiki kuko mbonera ko Ntirampeba cyavuga yuko ngo abasenere bose barukoze barabakorera ko umpaka ngo bave inyuma ngo ayo mugambwe senere ngo bishikane muri sendede fedede.
Abanyagihugu bagasaba ko uyo mutama yorekugwa agasubira mu muryango wiwe kuko atakindi ariko arazira atari uko ari umunywanyi w'umugambwe senere. Uruganda rwa radio Inzamba ntirurashobora kuronka kuri telefone uburongo y'igipolisi mu ntara ya Kirundo kugira atange amakuru ku bijanye n'iryo fatwa.
Urakoze Eddie Claude Nininahazwe. Mu gisata cy'ubutungane naho yahagarikwa ry'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yategerezwa gukurikirwa n'amatohoza y'ubutungane ku mabi yakozwe n'inzego z'umutekano mu gihugu mu gihe yari arongoye umutekano. Niko bibonwa na Clementine Domonjo wa umushakashatsi ku mugabane wa Afrika mu ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch. Agasaba ubutungane bw'u Burundi kwigenga muri ayo matohoza kugira hazoshigwe urubanza rukurikije amategeko budakoreye ku mvo za politike canke z'umugambwe kurikira.
Chez Human Rights Watch nous attendons de voir les circonstances.
Muri Human Rights Watch twiteze kuraba ingene amatohoza azogenda inyuma y'ihagarikwa ry'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Dusaba yuko iryo hagarikwa ryokurikirana n'amatohoza y'ubutungane ku mabi yakozwe n'inzego z'umutekano igihe yari umushikiranganji w'umutekano hagati y'imyaka 2015 na 2020. Icyo gihe yararongoye ubwo bushikiranganji twaregeranije amabi atari make y'abantu bishwe abandi baraborezwa igufa bahogwa kutavuga rumwe na leta kuva mu myiyerekano yatanguye mu mwaka wa 2015.
D'être des opposants au gouvernement dans le cadre de la violente répression des manifestations qui a eu lieu à partir de 2015. chez Human Rights Watch, nous appelons à ce que toute personne.
Muri Human Rights Watch, dusaba yuko umuntu wese afise icyo yagirizwa muri ayo mabi y'ihonyangwa yakiremwa muntu uko yokurikiranwa n'ubutungane. Twaramenye ko Desire Uwamahoro nawe nyene yahagaritswe naho tutaramenya icyo yagirizwa ku bwacu n'akajyo keza ko kugira amatohoza yigenga hafatiwe ku byemezo bihari hamayo matohoza kigenga kugira urubanza ruzocika ruzobe rukurikije amategeko. Dusaba nuko hoba hari abarorerezi bigenga hama unyoni acirigwe urubanza kwisunze amategeko y'igihugu
mu règle et principe juridique établi.
Mu gisata cy'abana naho abajeje intwaro ku rwego w'intara ya Muyinga baratewe umutima uhagaze n'igitigiri cy'abana bo mu ibarabara kiguma ciyongera ku mugwa mukuru w'iyo ntara aho harugwa abarenga amajana abiri nk'uko amashirahamwe aharanira ineza y'abana bimenyesha. Umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari Denise Ndaruhekere ahanura abana kumva impanuro bahabwa n'abavyeyi babo kugira bagume mu miryango iwabo. Uwo mutegetsi agahamiriza n'abavyeyi gusubira ku ndero y'abana bakabereka urukundo bakabiyegereza mu kubaha ivyankenegwa kugira bakuriye mu muryango. Inkuru tuyibaze Janvier Habarugira.
Abana bo mu ibarabara bibonekeza mu bibanza bitandukanye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga. Muri kino gihe ngo bararenga amajana abiri nk'uko amwe mu mashirahamwe aharanira ineza y'abana abimenyesha. Umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari Denise Ndaruhekere agasaba abo bana gusubira mu miryango iwabo. Aranahimiriza abavyeyi gukomeza indero y'abana bakabakundisha ibikorwa bakanabaronsa na vya nkenegwa kugira bikunde bagume mu miryango. Abajeje intwaro eka n'imiryango yatowe ngo yakire abana batagira abavyeyi ngo bohindura ingendo bagakurikiranira hagufi abo bana mu kubafasha bakaronka aho baregwa kuko mu ibarabara ataco bohakura atari urupfu. Muri kino gihe nk'uko amakuru yo kwizera abimenyesha ngo nta mugambi uboneka abajeje intwaro mu ntara ya Muyinga bo bafise ugukura mu ibarabara abo bana barenga amajana abiri bibonekeza ijoro n'umutaga ku mugwa mukuru w'iyo ntara.
Janvier Habarugira mu kanya duca dutandukira ayavugwa mu gisata c'indero n'inyuma y'akakaruhuko.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Imyidogo ni myinshi mu bigisha mu mashure yisumbuye yo mu ntara ya Cankuzo. Bidoga bavuga ko amafaranga atangishwa abavyeyi kugira ngo bategure abanyeshuri bazokora ikibazo cyo guheza igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye ko batizeye ko ayo mafaranga agera ku gihumbi buri munyeshure kubagera ku bihumbi bitandatu bazoheza icyo gice cy'amashuri mu ntara azokoreshwa neza. Ikindi bidogera ngo ni kamwana wa mama n'ibiturire birangwa muri ico gisata mu gucagura abacungera ibibazo bya leta. Inkuru ya Alain Majesté Barenga.
Abo bigisha bavuga ko bafise amakenga ku itunganywa ry'amafaranga atangishwa ababyeyi b'abana baheze igice cya kabiri cy'ishuri shingiro. Ayo mafaranga aratangwa kandi n'abafise abana bashigaje imyaka ibiri kugira ngo baheze. Abigisha bavuga ko ayo mafaranga azohava akoreshwa nabi. Umviriza umwe muri abo bigisha.
Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Cankuzo bwarateguye ibibazo byo kumenyereza ku banyeshuri baheza bo mu gisata cya kabiri ikirita posti fundamentale. Kubera ico amafaranga igihumbi arakwa umunyeshuri guhera mu mwaka wa mbere kuduga. Ayo mafaranga akaba ari menshi, tukaba rero mugabo dufise amakenga y'ukuntu ayo mafaranga ariko aratunganywa n'ingene azokora.
Ikindi gituma bidoga ngo nuko yibonekeza kwa mwana wa mama no kurya ibiturire mu kugena abigisha bacungera ibibazo bya leta. Basaba ko hubamwe umuco mu gukoresha amafaranga no kugena abazocungera icyo kibazo.
Icyo rero dusaba ni iki? Dusaba yuko hubaho umuco wo kugena amafaranga ariko arakora agakora ku neza ya twese atabanje bangura. Tukabeta kandi ubuyobozi ko bishobotse bo leka gusaba amafaranga abanyeshure mu mwaka wa mbere n'uwa kabiri amaklase montan kubera kuko ntakenewe mwibihe kandi bakamenya yuko imiryango ikenye cyane tugasaba kandi yuko nk'uko ariko arasikorako ubu nibwo byogenda gutyo mu bibazo bizokurikira akavamwo akantu ka mwana wa mama aho usanga abarimu bamwayo aribo bakurikirana bagira amasiriveyanse mu maegzeta mu makongo ubu haca imyaka 56 abandi bo bagasanga baribagiwe ubuntu bw'ubu turire bakabiheba
uruganda rwa radio inzamba gatega kawe twarondeye ku butumwa bwanditse Jean Akizimana arongwe gisata c'indero mu ntara ya Cankuzo yishwe ko abigisha badakwiye kugira ico bashikije kuri ayo mahera kuko atari bo bayatanga
urakinuye nawe majeste barenga tukiri muri ico gisata nyene imyidogo ni myinshi ku bavyeyi barereye ku mashuri amwamwe yo muri komine Burambi y'intara ya Rumonge bidogera bamwe mu bayobozi b'amashuri ari muri iyo komine babagiriza kubatoza amafaranga n'ibifungurwa bitwaje ko ari bizokoreshwa mu gihe cyo gukora ikibazo cyo mu mwaka w'icenda w'ishuri shingiro abo bavyeyi bagasaba gusubizwa ivyo banyazwe basaba kandi ko abana babo birukanywe gusubizwa ku ishure bonfise niyongere mwidonido gy'inkuru
akaroro ka hafi gatangwa na bamwe mu bavyeyi y'ishuri rya Busesa muri komine ya Burambi mu ntara ya Rumonge abavyeyi bamenyesha ko umuyobozi w'igishuri yategetse ku munyeshuri umwe wese atanga amafaranga 270 by'amarundi amande y'ayo mafaranga umunyeshuri wese yategetswe n'umuyobozi w'igishuri gutanga ibiro 4 by'ifu y'imyumbati n'ibiro 4 by'ibiharage abavyeyi basigura ko bavyatswe basigurirwa ko ari bizokoreshwa mu gihe abanyeshuri azoba ariko barakora ibibazo byo mu mwaka w'icenda byimirije gukogwa mu bukene buzuri nzara bamwe mu bavyeyi babuze ibyabo bana bategetswe bari rukanywe abavyeyi bagasaba ko borenganurwa
twatanga ibiro 4 by'ibiharage ibiro 4 by'ubufu hanyuma amande y'ibyo tugatanga amafaranga 27 ntumva neza ukuntu umuyobozi ashobora gutoza amafaranga nk'ayo kuko ni menshi hanyuma rero ikibabaje gusoma ni uko ababivuze nabo ni ubukene buhari muri kino gihe ni ubukene bwinshi hirya no hino mu miryango ariho abaye bivuze ibyo byose bariko baratoza urabona abo bana babo babirukana ubu bari muhira twebwe rero icyo dusaba ni uko abarongoye indero bazitunganirize tugasubizwa ibyo twanyazwe
ivyo biruko mu gihe umushikiranganji ajeye imbere aheruka gutangaza ko ata mwana yokwako amafaranga canke ikindi kintu ico aco cose citirirwa ikogwa ry'ikibazo ca leta kuri ayo makenga yose uruganda rwa radio inzamba gateka kawe rwakuye kuri telefone Isaac Ndikuri ajeye indero mu ntara ya Rumonge kugira ngo atange umuco ariko telefone yiwe yahamagara akabura uwumyitaba
Bonfisi niyongere imbere yo gusozera no makuru imishahara y'abakozi ba leta bagera ku 332 yarahagaritswe muri uku kwezi kwa kane ni nyuma yaho ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bwiketse yuko hari abakozi bariho ku mazina gusa ariko badakora babandanya bahembwa vyamenyeshejwe kuri uyu wa kane n'umushikiranganje w'akazi n'abakozi mu kiganiro n'abamenyesha makuru Deo Rusengwa Mihigo atumira abakozwe ko niyo ngingo kwegera ubuyobozi bukuru bw'abakozi ba leta bitwaje ibibaranga hamwe n'urwandiko gwemeza ko bakiri ku kazi kurikira
twasanze imishahara y'abakozi bamwe bamwe yagiye kuri konti imwe kubera icyo biramenyeshejwe abakozi ba leta kubushikiranganji mu byo bujejwe hari nk'abakozi n'akazi bwafashe ingingo yo guhagarika by'imfatakibanza imishahara y'abakozi bamwe bamwe kugeza ubushikiranganji buronse umuco ukwiye igitigiri cy'abakozi begwa niyo ngingo kingana n'amajana 432 ubushikiranganji bwo bukaba bumenyesheje ko abo bakozi bazokogwako niyo ngingo ko boca bakwakwanya bakanyaruka mu buyobozi bukuru bw'akazi bw'abakozi ba leta bitwaje urupapuro rwerekana koko ko bari ku kazi bakaza bazananye n'ikarata karangamuntu ibagenga bagaca bazana n'urukaratasi rwerekana aho bahembera ni ukuvuga yuko twisunze ibiharuro twagiye dutora mu mashini nyabwonko zikoreshwa mu guhemba abakozi ba leta bose twarasanze ibintu bimwe bimwe dutereza kugenda dutangira umuco kandi tukabishyira ahabona icambere twahereye ko nicyo
ni hano duciye dusozerera no makuru twariko turabashikiriza mwakoze mwese abariko baradukurikira sinyo nyinjimbe ninjina ariko ndabashikiriza ndabikibanuye naho butaha.